Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Mwiriwe nchuti bagenzi ba radio Inzamba wakane nigenekerezo rya mbere nyakanga umwaka wa 2022 tubahaye ikaze kuri radio Inzamba gateka kawe hano makuru akabaza kuba ahagaze kuri zino ngingo nkuru nkuru zikurikira. Bisata cindero abigisha bo mu mashure shingiro mu ntara ya Mwaro bariyamiriza itunganywa ribi igyigisho zo kubakariza ubwenge aho usanga bigira mu migwi batari ku rugero rumwe kubera bataba batanguriye rimwe. Muraza kubyumva muri ano makuru. Ifungwa rya muganga Christophe Sahabo rirabandanya kubonekamwo ihonyangwa ry'amategeko harabari mu rwego nshingantwaro rwa Kira Hospital mu basanzwe bafisemwo umutahe baherutse gusigura ko batanze imihoho kukiza agatwe kabo kubera iterabwoba bariko barakoregwa n'iperereza y'u Burundi. Navyo nyene muraja kubikurikira murano makuru umushingwa manza Gustave Niyonzima araza kubisigura. Asubiye kwaduka yo nyangwa jagateka kimunzi mu rwego cha Tanzania inyuma yaho mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu wa SEL aviriye muri ico gihugu hazindutse haturigwa utuzu mu ikambi ya Nyarugusu utuzu badandarizamwo bongera baraka amatelefone abariko barafata amasanamu mu sangwe ikaze mukanya nidonido ujyano makuru.
Inzamba
twasubiye kuba mwiriwe amakuru tuyahere mu gisata cy'ibidukikije. Imvura gihuse yaguye ku mugoroba wo kuri uno wa gatatu muri zone ya Kabuye ni muri komine ya Kayanza yarononye bitari bike bitandukanye nkuko bishikirizwa n'abajejwe intwaro muri komine Kayanza. Amazi 18 yarabomotse imirima y'ibigori ibiraya n'ibindi biri ku buringanire bwa hegitari 49 yo mu mwonga wa Mbarara niyo yononekaye bikomeye. Baba aba bomokeweko amazu baba abo imirima yabo yahitanywe niyo mvura bose bavuga ko ibyo byago byaraye bibasize. Mukangara atete aba bomukeweko amazu bakifuza gusubira kuronka aho bakika umusaya abo imirima yononekaye nabo bakifuza gusubira mu mazu yabo abandi nabo bakaruswa imbuto nifumbire ngo kuko atagikozwe mu minsi iri imbere bazo kugarizwa n'ikibazo cinzara. Abo bose hamwe bagasaba ababishoboye cyo kimwe n'ubushikiranganje bujejwe gushigikirana kuba garukira ko hajye Inzamba gatika kawe yano makuru twateguriye arabandanya mu gisata cy'intwaro ibereye imyidogo ni yose mu banyagihugu wo mu ntara ya Gitega. Abanyagihugu bidogera umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Gitega ajeje iterambere Serge Sabukunze agisibije bakavuga ko yivanga mujanye no gutanga ibitoro isukari hamwe n'isima ya Buceko. Abanyagihugu basaba ko yobugozwa agashigwa imbere y'ubutungane. Ido nido na Bela Mugisha.
Abo banyagihugu bavuga ko ibitoro bitangwa ku mastasyon ari uko uyu muhanuzi wa buramatari mu ntara ya Gitega Serge Sabukunze ahageze. Ibyo navyo akabikora afashijwe n'imbonerakure n'abapolisi aho hari miduga basaba amafaranga kugira banyweshe. Igitangaza abo banyagihugu nuko hari bitoro bashira mu mamoto n'imiduga imwe imwe yabo hama bakaja kukivoma kugira kidandazwe kuri magendo. Aya makuru avuga kandi ko kubijanye n'isima ya Buseko abadandaza bayikeneye basabwa kubanza kwiyandikisha hanyuma bakanavuga n'imifuko bakeneye. Akaroroka hafi nako ku munsi wa gatanu heze aho umudandaza yitwa Berkimas yahawe imifuko amajanindwi na 31. Muri iyo umuhanuzi wa buramatari Serge Sabukunze yaciye avuga ko harimwo imifuko 400 ihabwa amakomine ngo bubake amashure n'amashirahamwe. isima iba yasigaye nkuko ayo makuru abandanya bivuga mu kuyitanga umuntu yasavye nk'imifuko 50 ngo aronke 5 wasavye 10 akaronka 2 canke 1 isigaye ngo niyo baca bidandariza ku mafaranga bashatse ivyo navyo bikaba byarababaje abariko barubaka amazu aho bavuga ko batazopfa bahejeje kubaka kandi nivyo bari bamaze gukora bizoca byononekara uwo muhanuzi wa Ramatari aravugwa no mu itangwa y'isukari ayo makuru avuga ko iyo sukari ihejeje gutangwa mu makartier uyo muhanuzi wa Ramatari acatanga yigenda mu alimentation aho kugira uyironke ubanza kumurondera bamwe mu bafisi ayo alimentation baremeza ayo makuru aho bamenyesha ko aba yabategetse kuvuga ko atayihari abanyagitega bagasaba ko cyaje sabukunze umuhanuzi wa Buramatari mu by'ubutunzi yobogozwa kandi agaca akurikiranwa n'ubutungane ku mabi ariko arakorera abantu hajyo inzamba ntiturashobora kuronka kuri telefone uwo muhanuzi yagirizwa co kimwe na Buramatari w'intara ya Gitega kugira batanga umuco kuri iyo myidogo y'abanyagihugu
arakoze bera mugisha bamwe mu bafise utubare mu ntara ya Makamba nabo baridoga biturutse ku rutonde rw'utubare tuzoja turonswa inzoga ubwo rutonde rukaruherwa gusogwa na Buramatari w'iyo ntara bitashimishije abo bafise utubare aho bemeza ko hagiyemo kamwana wa mama mu gushira abantu kuri urwo rutonde idonido na Evrine Mukeshimana
nkuko amakuru dukuraho mu ntara ya Makamba byemeza ububare bugera kuri 12 nibwo buri ku rutonde rwatanzwe na Buramatari w'iyo ntara ko buzoza burahabwa inzoga muri komine Makamba na komine Mabanda bamwe mu batari kuri urwo rutonde basanzwe bafise ububare bemeza kuretse kwitangwa ry'urwo rutonde ririmo agahaze gutanga inzoga ku madepo bita Mega ngo abariyo atanga inzoga kuri ubwo wa 12 byari byariyamirijwe mu nama yari yabahuje ariko birarengwa ko
dufise ikibazo cy'inzoga aho inzoga zimasinzwe zitatse izo biruko mu gihe bizoze gutora inzoga muri Mega rw'ububare twari twaravyanse mana mastoki tsakirana uko tsashabita nakatakari hagira inzoga zitandatu muri Tanzania cyangwa izindi zikatandatu kubera iri hecu zikashatibwa muri ubwo buryo ku buryo ubare budakwiga rero amakinga dufise nuko muri ubwo bubare 12 ubare 8 ukabukwa n'abantu bane gusa kuvuga umuntu umwe ubare 2 muri ico gihe rero bashaka baroka inzoga nyinshi izogiye mu bubare butandukanye kaba ari bo ziri bakabonye ndatanga nk'akarorero ushaka usanga nk'akabare kamwe karonse nk'inzoga zifata nka musitse nka 15 nshaka 20 muri bwabo bari butari kuri urwo rutonde ugasanga bahendesheje ikazi zibiri zibiri abo bantu bazokora gute kumwe ibintu biteye amakenga
abo bafise utwo tubare basaba umukuru w'igihugu gufata ikibazo cyabo mu minwe kuko batagira uwo bitura kuko abajejwe intwaro basanzwe badomwa ku rutoki n'abanyagihugu kuko bari mu bunyonyezi butari buke muri iyo ntara uruganda rwa radio inzamba rukaba rutarashobora kuronka kuri telefone Buramatari w'iyo ntara ya Makamba kugira ngo atange umuco kuri ibyo bamwagiriza
Evrine Mukeshimana arakinuye ahandi hari ico kibazo cy'ibinyobwa ni mu ntara ya Rumonge mu badandaza b'inzoga bamwe bo muri ico gisagara no mu micungararo yaho bakabagiriza userukira ihinguriro ry'ibinyobwa Blarudi gutanga inzoga akoresheje amanyanga abadandaza bakaba basaba abajejwe intwaro gufata ico kibazo mu minwe ni nkuru tubaza Josephine Johnson Nkunzimana
Makuru ava mu ntara ya Rumonge avuga ko abadandaza b'inzoga bamwe batangaye babonye batashizwe ku ntonde rw'abaronka ibinyobwa uwitwa Carmel Ntirandekura umukozi wa Blarudi ajejwe gutanga inzoga mu ntara ya Rumonge asanzwe ari mushasha muri iyo ntara niwe yagirizwa gutanga ibyo binyobwa abanje gufumbatishwa bikavugwa na bamwe mu badandaza
ntishobora kuronka inzoga kuko yafashe amarisi ya kera afata ntubare bwa kera afata nk'abantu bahora bacuruza inzoga haraheze nk'imyaka 2-3 bugari mu bubare canke bahebye no gukora kubera imbo canke iriya ubu rero nibo yashyize kuri lisite y'abatanga inzoga kumbeje rero twebwe tugirayo dushyira nayo tumira twaratekereje nta kintu na kimwe turi bukore urumva usanga wategereza gukora uricaye inzoga baradipakurura zikagenda tubona ariko ikinyegeza inyuma n'ibiturire n'ububi gito bw'uwo mugabo kuko uravye nta mbonimwe yotuma wima inzoga abantu basanze bakora basanze bari basanze batora inzoga hanyuma ukabihindura
kujya ibiturire no kuraba igihagararo cy'abari mu mugambwe uri ku butegetsi hamwe n'abari mu nzego z'umutekano nk'igipolisi n'igisirikare abo nibo ngo bo babaza imbere mu rutonde rw'abaronswa ivyo binyobwa nk'uko amakuru ava mu rumunga bivuga ingaruka ngo nuko ivyo bishobora gutuma ivyo binyobwa vya Burundi bikena gusumba uko vyahora hamwe atacho kugwa nk'uko amakuru ava mu rumunga bivuga abo badandaza b'ibinyobwa vya Burundi bataronse inzoga agasavu karaniga basaba ko abajeje intwaro bufata mu minwe ico kibazo kugira ngo nabo bashobore gukora nk'abandi atamwana n'ikinono Carmel Ntirandekura aserukira ishyirahamwe Burundi muri ako karere ntitwashoboye kumuronka ku murongo wa telefone kugira atange umuco cyo kimwe na buramatari w'intara ya Rumonge
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
Hadi Inzamba agateka kawe makuru twateguriye arabandanya mu gisata cy'ubutungane abanyamitahe babiri mu bagize ibitaro Kila Hospital basanzwe baserukira umunyamitahe mukuru ubona bakaba mwita majorite akaba ari ishyirahamwe Swiss Med International Limited bakaba bemeza ko mu nyandiko yuko batanze imihoho mabanga yabo mu rwego nshingwantwaro rw'ivyo bitaro babanje gutegwa ubwoba n'abategetsi b'igihugu ikete bashize ahabona kwigenekereza rya 16 myandagaro mwaka turimo abanyamitahe babiri bamenyesheje ko ivyo bavuze banditse canke ivyo bakoze kuva ku igenekerezo rya 31 ntwarane ari imfagusa kuko babikoze bashaka gukiza agatwe kubumushinwa amanza Gustave Niyonzima ibiri muri iryo kete vyerekana ko ibijanye n'ifungwa rya muganga Christophe Sahabo vyaranzwe niho nyangwa ry'amategeko kurikira umushinga w'amanza Gustave Niyonzima
abo rero ni umuganga yitwa Jean David Pilo yarasanzwe yari president du conseil d'administration no yundi yitwa Xavier Martinio banditse bavuga bati ku bintu byose byagiye biraba yaba guhamagara assemblée générale y'itariki imwe y'ukwa kane mu 2022 canke conseil d'administration itariki 31 z'ukwa gatatu mu 2022 ko byari byabaye mu mategeko aribo babikoze ariko bigaca biba suspendi bigahagarikwa kwitera bwoba ku gitsure ico twakwita menace contrainte ibyo bintu nyene bikaba nabi mu nyuma niho rero baje gukura muganga Christophe Sahabu bakamwobrija nico twakwita ati gutanga imihoho demission nabo bose rero muri ubwo rwandiko bavuga bati ibyo byose byabaye ntibigifisa agaciro ati yaba ico twakwita temonyaje twatanze yaba inyandiko twanditse yaba ama ingingo zose twagiye turafata n'ico twita action ati twabikoze kugitsure kuri menace kuri contrainte ku nguvu force kandi kugira turokora ubuzima bwacu pour sauver nos vies ati rero ivyo vyose rero byagiye birakogwa twagomba tubamenyeshe ko bitawe agaciro kuko nta gaciro bigifise n'ico twokwita mu mategeko biciye biba kadiki haciye haba ico bitara kadisite dore les actes zari zabaye pose baravuga yuko batewe ubwoba uwo yatwara conseil d'administration muganga Jean David Pilo yarahamagawe mu iperereza baranavugamwo ko na pasiporo yiwe bayimutwaye kugira bamutere ubwoba kugira ashobore gusinya atanga imihoho yiwe rero bakavuga bati byagiye birakogwa byose twe duserukira umunyamutahe kizigenza mukuru Swiss Med International Limited actionnaire majoritaire turavuze yuko ivyo bintu byose bitawe agaciro kuko babironse ku nguvu ati rero twebwe muri ubwo rwandiko twagomba twerekane aho duhagaze ko twabigize kugira turokora ubuzima bwacu pour sauver nos vies rero urumva amategeko nakwica avuga nico tuvuga yuko haca hari ico twita nirite ob ovu nico duca tuvuga tuti nirite ab ovu canke nirite ab inicio muri ivyo vyose bitwereka ko iyo dosiye irimwo akarenganyo itariko ikirikwiza amategeko ivyagiye birakogwa vyose ubu bitanguye kuja habona kugaragara gusambuka ivyo bari batunditse muri iryo remenhanya ryo gupfunga muganga Sahabu Christophe n'ubu ari mu karenganyo ntangere rero ubwo no rwandika bwiza ruza rugaragaza byose ngene biriko biragenda yuko iryo shira hamwe harimo amanyanga menshi uburyajya n'ibintu byorumye binyuranye n'amategeko
mu bisata cindero naho abigisha ho ku mashure shingiro mu ntara ya Mwaro mamaze imisi bakarizwa ubwenge nyuma yo kuronka amanota mabi mu kibazo bahawe n'ushikiranganje ibyindero barashira ahabona ingene uko gukarihizwa ubwenge kuri ko gukogwa nabi abamaze iminsi itatu bigi igifaransa ngo baca bahabwa itegeko ko batandukira ibiharuro kandi abandi bageze kure muri ibyo biharuro muri cyo kibazo cya leta giheruka naho ngo hari abarimu atari bake usanga bari ku rutonde kwabamenye kandi atakibazo bigeze bakora n'inkuru tubazabera mugisha
abo bigisha bo mu ntara ya Mwaro bamenyesha ko bariko barajuragirika ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Mwaro bwahaye itegeko abarongoye indero mu makomine ko abigisha bamaze iminsi itatu bakahirizwa ubwenge mu cigwa c'igifaransa baca bigana n'abandi bamaze iminsi itatu bari mu cigwa c'ibiharuro barabasize nk'uko uno mwigisha abivuga
mu ntara basabitagatu yuko uhuhekeje igifaransa agihejeje ku munsi wa gatatu itariki 31 yo nyanyasa kuja gukora ibiharuro kandi bimaze iminsi itatu bitanguye bivyigwa bimaze iminsi itatu vyigwa bingana gute yo bakibaye inakugwa mu gihe ugiye ku munsi ugira kane abandi bamaze iminsi itatu biga
ku ntonde nazo zimanitse ziriko abarimu bamenye mu kibazo giheruka gutunganywa n'ubushikiranganje bw'indero kugira urabe ubumenyi abigisha bafise ngo hariho abigisha usanga bari kuri izo ntonde kandi atakibazo bigeze bakora
hari ibintu byadutse ugasanga bapfute ngo naka yaramenye akigeze akora bakavuga naka yananiwe kimwe muri ibyo yarapasiyonye naka yananiwe muri ibyo akigeze akora yaragwaye umva mu ibintu bitandukanye nyine ibintu bitarimwo muco
Radio Inzamba twagerageje kurondera kuri telefone abarongoye amashuri mu ntara ya Mwaro kugira abagire ico bashikirije kuri iryo tunganywa ryo gukaririza ubwenge abarimu ariko ntitwashoboye kubaronka.
Arakoze Bera Mugisha dusimbire mu gihugu cya Tanzania tubabwire ayavugwa mu gisata cy'impunzi utuzu tugize isoko yo muri zone ya 11 mu kambi y'impunzi y'Inyarugusu mu gihugu cya Tanzania yabomowe mu gatondo ko kuri uyu wa kane igipolisi cya Tanzania gifatanije n'abasungusungu ntibihanganiye abari bafise amatelefone ngendanwa kuko bayabatse bongera barabakubita babagiza gufata amafoto inkuru ya Karine Dusabe
nkuko bamwe muri izo mpunzi babivuga abapolisi b'igihugu cya Tanzania bafatikanije n'ugwaruka rw'abasungusungu ngo bari buzuye imodokari bitwaje amahiri inkoho n'ivyuka bikoroza amosozi ngo ntaduka n'imwe bagera umutwe mabutike babomora bakongera bagaturira umwe muri izo mpunzi aravuga uko byari byifashe
igitondo cya kare gishyitaha 12 haje imodoka y'igipolisi yuzuye abapolisi bafise ibibando n'abasungusungu benshi bari bafise n'inkoho n'amabombe y'ikimojene muri ico gitondo nyene cyo mu gitondo bashika begeranya ibitanga abantu batangariza ko utudagara itunguru inyanya intore uduharage ibitoke ibintu by'ibifungurwa bifatamara kugira ngo ibyo bitanda bije kuvyegeranya bashobora umuriro baciye bihereza ubuzu bwose tubutike utuduka tw'impunzi batangura kumbomora bakibaturira n'ibiti byose byubatse utwo tuduka tw'impunzi
muri ico gikorwa ngo impunzi zitari nke zafashwe zijanwa gufungirwa ku gipolisi zimwe muri zo zikekwa kuba zafashe amasanamu abahigwa gusumba bari abafite telefoni ngendanwa zo mu bwoko bwa Android n'ubu tumwumvirize
bana ya kora ikora saka na foto bakubona ni telefone mu ntoki naho ari mu telefone nabonye rero bakwiswe bakanyanga ku maguru aho mfite ubwoba gushika nko mu rugo aho ba ari ikuruma imodoka rero y'igipolisi yaciye ikajyana ku gituro cy'igipolisi yakijejwe umutekano w'impunzi
uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba twarondeye Siyasa Mwanjenje harongoye kambi y'impunzi y'Inyarugusu kugira ngo agisha bivuze ko itwashoboye kumuronka ngo menye ko ivyo byabaye atanduye ari bwahere uburongoye gisata ca ONU kijejwe impunzi HCR ku isi agendeye izo mpunzi aho yari yazemereye kugira ibishoboka byose akagondoza igihugu ca Tanzania kubahiriza gateka k'impunzi.
Karine dusabe arakoze cyane ni na hano duciye dusozerera amakuru twariko turabashikiriza mwakoze mwese mwariko muradukurikira mwakoze mwese bagenzi bacu badufashije kwegeranya ano makuru editore nazo nako ndabashikiriza ndabikebanuye mugira amahoro ahiwanyu.